ya América.
Iyi ni Radyo Özgürlüğü Amerika. Radyo Özgürlüğü Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma basuhuza kandi mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi mu Burundi: abaturage baburiye ababo mu bwicanyi bwa Ruhagarika intara ya Cibitoke basaba leta kubatera inkunga.
Basaba leta ko yodufasha nyene muri ibi, kuko mutama yahora dukurikirana akatumenya, none yarapfuye, urumva dukeneye ko leta ihogira ikidufashe.
Uyu ni umwe mu baburiye ababo muri ubwo bwicanyi. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda yatangaje ku gitero cy'indege z'igisirikare cy'igihugu cye cyahitanye bamwe mu bayobozi b'abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu. Naho abakozi bo mu by'ubutabazi muri Somalia bakomeje gushakisha bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu modoka giturikana abantu 12 gisenya n'amazu. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Abakozi bo mu by'ubutabazi muri Somalia bakomeje gushakisha bahitanywe n'igisasu cyatezwe mu modoka giturikana abantu 12 gisenya n'amazu. Umwiyahuzi yaje atwaye imodoka yuzuye ibisasu biturika ayigongesha bariyeri yari mu mujyi wa Beledweyne aho hari ku wa gatandatu. Ibyo bisasu bihita bishwanyukana abantu n'amazu. Polisi yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ku mubare w'abahitanywe n'ibyo bisasu umaze kurenga 13 bari batangajwe mbere. Abagera kuri 45 bakomerekeye muri iki gitero. Gusa ntiyavuze umubare nyawo, ariko yavuze ko abapfuye bashobora kwiyongera. Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed yamaganye icyo gitero, yongera kurahira ko azatsemba abarwanyi ba Al-Shabaab bamaze imyaka 15 bagaba ibitero ku butegetsi buriho bahungabanya n'umutekano w'igihugu. Kugeza ubu nta urigamba iki gitero kibaye nyuma y'uko leta ya Somalia yemeye ko habayeho kudohoka mu ntambara irwana n'abarwanyi bafitanye isano n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zoherejwe muri Somalia mu mwaka 2007 mu butumwa bwari bugenewe kumara amezi 6, ariko kugeza ubu ziracyariyo. Ibyemezo by'umuryango w'abibumbye byasabye ingabo za Afurika yunze ubumwe zose kuba zavuye muri icyo gihugu umwaka utaha zikareka Somalia ikirindira umutekano, ariko ibibazo by'umutekano bikomeje kuba uruhuri muri iki gihugu. Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu mpera z'icyumweru yatangaje ku gitero cy'indege z'igisirikare cy'igihugu cye zahitanye bamwe mu bayobozi b'abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu, harimo n'uwateze ibisasu bya bombe mu mujyi wa Kampala. Iki gitero cyagabwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 16 z'uku kwezi. Perezida Museveni avuga ko amakuru yegeranijwe n'inzego z'ubutasi nyuma y'iki gitero yemeza ko abarwanyi bo muri uyu mutwe bakiguyemo. Ntiyavuze umubare w'abarwanyi ba Kiyisilamu bishwe, ariko yavuze ko ari benshi kandi harimo n'uwitwa Medi Nkalubo ariwe wari inyuma y'itegwa ry'ibisasu bya bombe byaturikiye mu mujyi wa Kampala. Mu kwezi kwa 12 umwaka 2021, Uganda yohereje ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya ishyamba za ADF mu burasirazuba bw'igihugu, ariko izi nyeshyamba ziracyagaba ibitero ku basivili muri Kongo no muri Uganda. Bibiri muri byo biheruka byakozwe mu mwaka 2021 hanze y'ikigo cya polisi mu murwa mukuru Kampala no hafi y'ingoro y'inteko ishinga amategeko bihitana abantu 7. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abantu 42 biciwe mu ishuri ahitwa Kasese mu burengerazuba bw'igihugu, nabwo bivugwa ko bishwe na ADF. Izi nyeshyamba bivugwa ko zifuza gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku mahame ya Kiyisilamu muri Uganda. Zatangiye mu myaka za 90, ariko ziza gushegeshwa n'ibitero bikaze zagabweho n'ingabo za Uganda zihungira mu burengerazuba bw'igihugu no mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho zikorera kugeza ubu. ADF ntikunze gusohora amatangazo kandi kugeza ubu nta kiravuga ku byatangajwe n'ubutegetsi bwa Uganda kuri iki gitero. Yakra muri Ghana haravugwa imyigaragambyo y'abantu babarirwa mu 100 bamaze iminsi 3 bamagana ingamba z'ubutegetsi kubirebana n'ubukungu bw'igihugu. Bamwe mu bigaragambya bari bitwaje amabendera y'igihugu n'ibikarito byanditseho amagambo yamagana izamuka ry'ibiciro n'ibura ry'akazi. Banyuraga imbere y'inzego z'umutekano berekana ibyo byapa mbere y'uko zita muri yombi bamwe muri bo. Iki gihugu gikungahaye kuri zahabu, peteroli na kakao, kimaze igihe gihanganye n'ibibazo by'ubukungu. Muri imyigaragambyo abapolisi bafunze imihanda babuza abigaragambya kwerekeza ku ngoro ya perezida akoreramo. Ubwo imyigaragambyo yatangiraga ku wa kane w'icyumweru gishize, polisi yatangaje ko yataye muri yombi abantu 49 ibashinja gukoresha ikoraniro ritemewe n'amategeko. Umwaka ushize imyigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'ibiciro muri iki gihugu yateje amakimbirane hagati y'abaturanye na polisi. Leta yasabye umwenda wa miliyari 3 z'amadolari ya Amerika mu kigega mpuzamahanga cy'imari, ariko abanenga ubutegetsi baravuga ko kugeza ubu ntacyo bwakoze ngo buhangane n'ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi muri icyo gihugu. Ubukungu bukomeje gucumbagira kuva kuri 3% mwaka w'2021 kugeza kuri 1.5% muri uyu mwaka. Ukomeje kumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muje no kuri Waishatu Radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na X muradusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mu byaga bigari cyo here mu Burundi, abaturage baburiye babo mu bwicanyi bwa ruhagarika muri komine Buganda intara ya Cibitoke aho hari mwaka w'2018 basaba leta kubafata nk'abadafite amikoro bagafashwa. Mu gikorwa cyo kuzirikana bishwe cyabaye mu cyumweru gishize ubwo leta yifatanyaga n'imiryango y'abantu 26 bishwe, Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca yavuze ko leta izababa hafi ariko sababa muri ako gace kegereye urugabano rw'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhora baryamiye amajanja ku birebana n'ibibazo by'umutekano. Eloge Willy Kaneza.
Abakenyezi nka Imede banderemba ko baburiye abagabo mu gitero cyahitanye abantu 26 mu ijoro ryo kuwa 11 kwa 5 2018, ubavuga ko bibagora kwibeshaho bitewe n'uko abanega babo aribo bari bahanze amaso. Yaganiriye n'ijwi rya Amerika hejeje kuba mugirwa wo kubaganduka ko wakorewe mu ruhagarika nyene kuri uyu wa 5.
Bosa leta ko yodufasha nyene muri ibihe kuko mutama yahora dukurikirana akatumenya none yara uyurumva dukeneye ko leta yogira ikidufashije.
Abo bakenyezi bandi nabo bavuga ko hari ubufasha bamaze guhabwa, ariko basaba ko leta yobama hafi kuko banyakwigendera aribo bari inkingi z'imiryango. Barimo Amina Nibigira igitero cahereye ku muhaniwe mu ijoro abitwaje ibirwanisho batera baturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho intara ya Cibitoke igaburwa n'iyakivu y'ubumanuko n'uruzi rusizi. Iruhande rw'uburo wari bubakanye yararashwe aramugara.
Abanagize isanga nyama bijya bintu nkarangendana ubumuga jewe mu bisanzwe igitero gitangira cyahereye mu nzi wanje ndasinzi karacane sigarana ubumuga sigarana n'abana 5 cyano saba ko bakurikirana gateka kacu kuko jewe hari gihe ngerageza kuba norondera utwabana bajya mugabo nk'igihe no bandi ko ndaduhiga nkabona ntibigenda neza kumva yuko yabo dukorana nkababwira ati je nyamara ndi kimuga ndumucika cumu ntunze n'abana bipfubye abana 5 nimumbabarire mungire ikigongwe bakavuga ati bijya byararenganye
nta kintu tukironka kubera babuza ababyeyi nduruko turishaye nta kintu twifashije n'ukuri amazu barubakiye iyo miryango yabuze n'amakontere ryo barayamanitse
ngo dukeneye uko kujya natwo.
Onesfor Mutankana yavuze ku izina ry'imiryango yabuze yasabye ko ubutungane burangiza amatohoza babiciye bagahanwa. Yanahamagariye leta kubaka ivuriro muri aho karere ashingiye ukuntu hari abantu bacikanye bitewe n'ibikomere bitavuwe mu maguru masha.
Turasaba kumenyeshwa aho amatohoza y'ubutungane ageze kubatuga ndaguriya bacu narijya twumvise ko hariho abafashwe kuronswa ivuriro ku mutumba kuko cyabaye kimwe mu byatumye inkomere zitaba imana zitarashikira amavuriro.
Umushikanganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca avuka mu ntara ya Cibitoke niwe yari yaserukiye leta mu birori. Yasabye abanyagihugu kuba amaso yongera asezeranya ko leta izokora ibishoboka byose kugira abakoze ubwicanyi bwa ruhagarika bakubitwe ntaye mu gahanga.
Murama muraba neza urujya n'uruza mu mitumba no mu mihana, icyo mubonye kitagenda neza munyaruke kubibarira ababarongoye n'abajejwe umutekano. Leta yanyu muyizere, nta n'umwe izoreka nk'imfubyi. Dusubiye kandi kwiyemeza ko uwo wese yahekuye u Burundi aho yinyegeje hose ategerezwa kuzofatwa agakubitwa intahe mu gahanga akishura amari yakoze
abantu 2026 baguye muri ico gitero co muri joro ryo kwa 11 kwa 5 2018 bari mu miryango 14 babiri barabashitsi bagendeye incuti zabo zo mu ruhagarika bari baje bavakundwa mu kuri butunzi Bujumbura naho utigeze uvyemanga mu hari retabara ufite ibirindiro muri Kivu y'umanuko wiketswe n'abategetsi b'u Burundi kuba ariho wakoze ico gitero uwo murwi ufatwa na leta y'u Burundi nk'umuhari w'iterabwoba Inara cy'ibitoke ihana urugabano na Kongo yama yavuzwemo abantu bitwaje ibirwanisho muri komine mabayi nk'urugero hamaze igihe havugwa umuhari ufite abarwanyi mu ishamba kimeza rya Kibira bikekwa kuba abanyarwanda inyuma yicwa cy'ubuserukira rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi Sendeze FDD muri iyo komine imbonera kure mu mpera zo kwa munani uyu mwaka abategetsi bafashe ingingo ko abanyagihugu bakora amarondo ibyabateye ubwoba ko ibitero bishobora kubabangamira kubera abajejwe umutekano batabaherekeza baroye gukizura nk'uko baherutse kuvyiganijwe rya Amerika abategetsi batari bake bo ku nzego z'ibanze bari mu musitaneri wa mabayi niko Diamond ndahabonye imana bahagaritswe barungikwa mu munyororo bikekwa gukorana nabo barwanyi nk'uko inzandiko zo kuba kura no kubafata ijwi rya Amerika ryaronse zizerekana eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Hashize imyaka ibiri Uganda yohereje ingabo mu ntara ya Ituri mu rasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'ingabo z'icyo gihugu guhiga abaterabwoba ba ADF mu rugamba rwiswe Operation Shujaa Ignatius Bahizi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda arasuzuma icyo rugamba rumaze kugeraho
Amasezerano hagati ya guverinoma ya Uganda n'ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubikorwa bihuriweho n'ingabo zabo byo kurwanya ADF yongewe igihe inshuro ebyiri kuva mu kwezi kwa 11/2011 igihe ibikorwa bya Operation Shujaa byatangiraga Ivugurura riherutse ryabaye mu byumweru bike bishize ubwo itsinda ry'ingabo za Kongo ziyobowe n'umugaba w'ingabo w'icyo gihugu Lieutenant General Christian Siwewe Songesa zazaga i Kampala guhura na bagenzi babo nyuma bakaza no guhura na President Museveni kuko Perezida Museveni abitangaza ngo abaterabwoba ba ADF basanga batakiriho asobanura icyo ibikorwa by'ibisirikare byombi mu myaka ibiri ishize byagezeho
We started operating in one of the areas of Congo directly west of the Rwenzori Mountains and we have cleared
ati twatangiye gukorera mu turere twa Congo two mu burengerazuba bw'imisozi ya Rwenzori kandi ADF twayiranduye muri utwo turere twayisunitse kure cyane yerekeza hitwa Imambasa kubw'amahirwe ubwo nahuraga n'umugabo w'igisirikare cya Congo vubaha bemeye igitekerezo cacu cy'inzego z'ingabo z'ibanze z'aba local defense bo gusigara mu myanya twaranduye mu ADF kuko ubu turamutse dukurikiye ADF aho yagiye ishobora kudukinyumika gakaga guteza ibibazo twasangiye n'igisirikare cya Congo ibitekerezo byacu byo gukoresha ingabo zitava ku rugamba ngo zikomeze guhiga abo baterabwoba hamwe n'ingabo z'amazone ziguma muri utwo turere ndetse n'inzego z'ingabo zibanze za local defense kurinda ibyaro aho nubwo yagezaga ijambo ku gihugu vubaha kubijyanye n'ingamba z'ingabo z'ibihugu byombi zirwanya ADF bwana Museveni yasobanuye impamvu ADF imaze igihe kinini mu mashamba ya Congo yica kandi ishimuta abaturage b'icyo gihugu
The only obstacle had been the attitude of the government of Congo, of Kabila. I wouldn't want to say that they were supporting them.
Inzitizi yonyine yari imyifatire ya leta ya Congo iyobowe na Kabila. Sinshaka kuvuga ko bari bashyigikiye ADF, ariko ntabwo bari bafite ubushobozi bwo kuyirukana ku butaka bwabo, kandi ntibashakaga ko tubafasha. MONUSCO ihamaze igihe kirekire, ariko MONUSCO ntabwo ari abasirikare bashobora gukora akazi gakomeye. Noneho haje kuza abavandimwe ba baturutse mu bihugu byo muri Afrika y'Epfo bo baza barwanya umutwe wa mama 23 gusa baje mu migi nka Beni baricyarira kandi ubwo ADF yari ihari yica kandi nashimuta abakongomani ariko nyuma y'ibiganiro byinshi Perezida Felix Tshisekedi yatwemereye ko twoherezayo igisirikare cyacu ibyo byahise bigaragaza ko ADF yarangiye ibi ndabibizeza kandi nukuri mushobora kutabimenya kuko mudafite amakuru mfite, ariko ndabahamiriza ko ibya ADF byarangiye. Ariko se abanyekongo ubwabo bo batekereje iki kuri ibikorwa bya Operation Shuja? Ijwi rya Amerika ryaganiriye na bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Beni.
Kwa kweli Operation Shuja imetembea na tumeona
mu byukuri twabonye ibikorwa bigenda neza, ariko turashaka ko abayobozi bacu bakongera gutekereza ku bijyanye no gukoresha ingabo zacu za Kongo kugira ngo arizo zirangiza iyo ntambara ya ADF. Kuki bakomeza kuzana abanyamahanga? Nubwo ibikorwa by'ubufatanye hagati y'igisirikare cyacu n'icya Uganda byazanye amahoro ahantu henshi, uduke nka za mwarika turacyabangamwe na ADF
sana ni kijiji mwalika.
Basi operation hii Shuja tumeifurahia kwanza kwa kuwa mahali tulikuwa
tukiwaona. Twishimiye operation Shuja kuko muturere twajaga tubona ADF koramo amarorerwa ntibakibikora, banakuwe mu mashamba bari barimo hano kandi ntibakica abantu. Nyamara ariko hari ahantu hamwe na hamwe bakibasiye na n'ubu. Ntituramenya neza niba ADF bazayirandura burundu muri Kongo, ariko twizeye ko Imana izabafasha
tukamaliza vita kwa urahisi.
Icyakora umuvugizi w'ingabo za Uganda Brigadier General Felix Kulaije arahumuriza aba bantu,
bakwiye kwizera ko ibyo twakoreye ADF bizakomera kugira ngo izamure umutwe. Abaturage ubwabo barabyemera ko baryama bagasinzira bakikoze ibyabo. So ibyo bice bya Beni naho mbe ADF yari hose akaba hasigaye rero ADF igiye za mambasa. Amasezerano duherutse gukora ni uko nyine tubikurikirana niyo yagiye. So inshingano ni uko nyine tutazasiga ADF, tugomba kuyikorayo. Byaroye umwaka, byaroye umwaka utaha, ariko tugomba kuyikorayo.
Lieutenant General Christian Siwewe Songesa, umuyobozi w'ingabo za Congo ubwo aherutse muri Uganda, yavuze ko gutsinda ADF byatewe n'umubano mwiza hagati y'abaperezida b'ibihugu byombi. Anagaragaza icyizere ko ibyiza bimaze kugerwaho kugeza ubu bizakomeza, ndetse anashimira igisirikare cya Uganda kwitangira abanyekongo. Nkuko Perezida Museveni abitangaza, kuva aho umugambi wa Operation Shuja uhuriweho n'abasirikare ba Uganda n'aba Congo watangiriye, abarwanyi ba ADF 567 barishwe, 50 muri bo bafatwa ari bazima, 32 baritanga, naho abari barashimuswe 207 bararokorwa. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630.
Ukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mu mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Uhagara aho ngaho imbere, inyubako yanjye niyo ngiyo tugezeho.
Naje ndashitse naha nyene mviramo, ariko mbona yari nk'iyi mvura idushaka kuyiga era nkubwira isubirigwe kwera
umunsi n'umuvumbe pe.
Ona sa quartier muneshi mu quartier ashike kabisa muzuru una manyumba
heza
sirafana ni manyumba ko be sana
kugira ngo samahirwe se kubona ikibanza muri no karitsiye nziza yahani rusange. Hano ni heza rwose, ni muri paradizo, umutekano, baturanyi beza. Nahantu heza pe.
Namahirwe mwaronse mwebwe abanyamahanga kuza kudutwara ibibanza twebwe abanyarusange. Urabona imvukira ingena twegwe mudushiburira hari yepfo namwe mugafata ibibanza byiza bya haruguru.
Uze ngo kimada.
Ntundabe gucyo wibaza ko ntari ko mvuga ukuri. Ntivyumvikana na gato ingena abanyamahanga mwega abanyamuhumburo n'abanyabugo muza ku butaka bwacu mukigarurira ibintu byose. Amaherazo nuko twimura.
Madam, ibyo wenyewe uko nasema iko azo kabisa ni injustice bikabisa.
Gute harakarenganya ugasumba uko abanyamahanga baze bakubaka iwacu rusangi bakubakisha ibintu byose bikomakomeye kugira inzu zawe zikomeye.
Madam, none sari wowe? Wowe inzu yawe yubatse gute?
Ngende umunyarusange. None mwebwe nimwubaka ibintu bikomeye muzobisiga gute ngo mugende iwanyu musubire iwanyu. Mwe mwarimo kure kwiyubaka icyatsi cyangwa amashitingi mushobora kwikorera mu gatahana.
Madam. Inahangahe rusange matuye mu buryo bw'emera amategeko. Urumva? Kuba matuye n'akazi nkora bigira uruhare mu kuzamura rusange igatera imbere.
Urumva? Nivyo nyene mwitwaza. Mwitwaza ngo muvise akamaro ngo mu butunzi ngo mu buzima bw'igihugu mukacyamuza mu kidumba mu bintu bitabaraba bya politike by'irusange ngo muvise ico mu mazi. Mubicahehe. Ahubwo twegwe abanyarusange nitutaraba neza. Amaherezo n'uguherengetera burundu bazosigara babaza ati mbega bashaho abanyarusangi basa gute bavuga gute
lakini madame je ni nirumba yote ko nako ba étranger aho uko tunakabwivu tukamapa ni juu ya messie
kazi ibe wagasheshewe kakanyabugo aho je sigara byinyi abanyamahanga mwaruzuye muzotahyari rero muri nk'ibi bugumura mata muramata mu gatondo hataha amajana atatu tukibaza ngo turaruhuza gahengwe karabonetse ku mugoroba amajana atanu abayinjiye
shofe urabizi nge ntabwo nshaka gukomeza kumva amagambo y'uno mukore mbabarira pe
mbese hawe zenda una imvulo utapitapi
mwebwe abanyamahanga mutugeze ahantu mumeze nk'iyo mvura itaduha n'agahengwe igumira ikiragwa igatwara ibintu abantu bagapfa
ariko se mbere yo gutera hejuru wa mugore we wakwibajije umuntu uri kubakisha rura rukuta rutangira ubutaka n'amazi bya ruguririya ngo bidasenyera abantu bo munsi w'umuhanda
ariko abanyamuhumuro mana yanjye ubwira ubeshe yuko abanyamuhumuro ari mwebwe duzeye ko gakize muri ko mwubaka rujya rukuta umugabo nyamugabo n'ubatse uriya muserege urabona ijya kanevu ahivi kagera niyo yabujije amazi kumanuka twasanga mu nzu hose ari kidengeri cy'amazi ugaso none ubunye amazi sigaye afise hacye
iyo mumenya rwose madame uba washimye rwose ko nakoze icyo gikorwa nkaba narakije abaturage bahana amazi nubakishira ruhurura
wewe
ni kweli msie aniga muzuri kweli
rero nimba ari wewe ash ndabashimiye bivuye ku mutima kuko mwakoze ibikorimo n'ukuri aha nimvura yari tugeze ereke inzu zari mu kudusenyukira ko
madam unaona sasa kama jirani yako njoo ataza kuwa msaada wako
gasho pe ukutamenyerega gutuma dukora byinshi kandi tukavuga nabi n'ukuri mumbabarire narenze haniro nyene urumva navuze n'ibidakenewe
ariko se ubundi twaba dupfiki ko twese turi bamwe hari abanyarusangi benshi bafite imitungo n'amazu rwose iwacu muhumuro
sinjye leyote nakufatana gisel tutukana ilionesha tu kabisa hana besoin yetu
shofe n'ukuri dazi yuko nakosheje kandi vraiment uteze amashini ntibayakubita ikibabaje nuko ntazi ningana ngarura amajambo mabi nabavuze ko mwuga abanyamahanga cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio voix d'amérique
mu mpera z'icyumweru gishize akanama kaone gashinzwe uburenganzira bwa muntu n'ibihugu bikagize basuzumye hamwe i Geneve mu Busuwisi uko komisiyo y'igihugu cy'u Burundi CNDH ikora bemeza ko idakurikirana amabi akorwa u Burundi buramagana ibyo birego Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira
kubwo muhinga yigenga akaba n'intumwa idasanzwe yishye amwe mpuzo makungu ONU ku Burundi umugwi w'igihugu urero gateka kazi na muntu CNIDH harauko rugasha nk'igihe yageze kudo mu rutoke kumabi akogwa n'inzego za leta cyangwa rwaruka rw'imbonera kure zegamye mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD i Geneva mu Swisse Fortune Gaeta Zongo yasiguriye akanama kawo ni kajeje bagateka kazi na muntu kuwo mugwise NIDH ukuye kwakwa icicaro ufise ca mbere a kigenewe imigwi yigenga ikora ataho yegamiye kandi idatinya igitsure ca mareta
force est de constater que ces rapports et interventions publiques ne font que l'écho des discours.
Ati kiboneka nuko uwo mugwi CNDH wabaye nk'umuvugizi wa leta mu gushikiriza ibitari byo nkuko leta ibikora muri ico gisata akarorero nakubuherukaho ubutwari mugwi yavuze ko urubuga rwa politike gugururiwe bose kw'imigambwe ikora kuri kwamye kw'ibintu byifashe neza iyo mvugo yerekana ko batazi ico bakora mu gihe abantu batandukanye abanyamigambwe bamenyesha makuru n'abari nyagateka kazi na muntu badasiba kwicwa no gufungirwa ubusa nico gituma dusaba ko uwo mugwi wokwakwa ikibanza ca mbere c'imigwi yigenga kugira ngo babanze bikubita gashi
pour la promotion et la protection des droits de l'homme.
Ibi birashimangirwa n'amashami yigenga hamwe n'inani zirenga 200 zirimo ayakorera mu Burundi mu karere ni Buraya urunani fiakatse ruserukira ayandi gwemeza ko abantu barenga 200 bishwe abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze aha akate Burundi rimwe muyagize fiakat rivuga ko muri ayo mabi yose umugwise NIDH utigeze ufasha mu matohoza kandi ko wirabiye hijya umufasoni Anita Gateretse no muhoza bikogwa muri akate Burundi kuri mikro yijwe rya America
aho ugo gwego gwa CNIDH rutashoboye kwerekana neza uko agataye akazi na muntu kifashe nkuvyerekeye abarundi bicwa abanyuruzwa abagiri yicwa rubozo ivyo byose rero bikerekana yuko hakenewe yuko ugo gwego nago rusuzumwa n'ababijeje kugira ngo rukore ku nyungu z'agateka kazi na muntu
ibi umugwise NIDH vyamirira kure ico bikoze 67 nyine muraba atwari uwo mugwi ari Geneve yavuze ko ahawo ugerageza ariko ko hari igihe urengegwa ni muraba yatanze uturorero twaho uwo mugwi utera ivyatsi iho nyangwa ajyagateka kazi na muntu mu Burundi
la CNIDH note
ati turemeza n'ubu ko hari ingingo nyinshi zafashwe na leta zo gutezura agateka kazi na muntu ariko turacarajwe ishinga n'abantu bafunzwe aho ari umurengera mu mabohero batandukanye abafungirwa ubusa abarekugwa n'amasentare ariko ntibasohoke amabohero abacamanza badakora neza hamwe hotegwa rifatiye kugitsina dusaba leta y'u Burundi gukura mu nzira ibyo bibazo cyane cyane gufungura abafungiwe ubusa no guhindura amategeko kugira ngo abanyororo bakingigwe mu gateka kabo ijwi rya Amerika ryabajije amashyira makorera hagati mu gihugu mu Burundi nayo uko abibona ku izina ryayo Gerard Hakizimana atwara Foricone F rimwe muri ayo yatubwiye ko bariko barategura urwandiko runini aho bazogira icyo bashikirije yamara natashatse kuvugira kuri mikro yacu Gerard Hakizimana yatwishyuye mu butumwa bwanditse ati nibaza ko agateka kazi na muntu twese dupiye kukabona kumwe tukareka kwama turi ko duhiga inyungu muri ko ugusaba ko umugwise NIDH usubizwe inyuma ucubona ko icifuzo cabo ko atari uguharanira agateka kazi na muntu ahubwo ari bindi twebwe turi mu gihugu turemeza ko umugwise NIDH ukora cane nico gituma twobavunira kagohe ko kwikebuka atari uko bose bazomenya ko bahiga inyungu binyagije inyuma ya politike yo gucafuza gusa ngire bafise inyungu za politike ariko siko byari bikwiye kugenda n'ubuserukira leta y'u Burundi Geneve ambassadeur Elisa Nkerabirori ni kwa bibona wewe yabuye akanama ka ONU kw'intumwa idasanzwe ya ONU ikoreshwa n'abagwanya igihugu mbegi yo asuzuguye mu gwise NIDH ko udakora neza kuri nyuma y'uwo mu mwaka w'ibihumbi 2013 ivyo yabibwiwe nande yabibonye gute mu gihe yagiyeho ejo bundi naho tutamwemera ni bande bamuja mu matwi ko womenga ashaka ko umugambwe CNDD uva ku butegetsi ashaka kuhashira nde daba namwe asigaye avugira umugambwe umwe utavuga rumwe na leta SNL mu gihe hari imigambwe irenga 40 mu Burundi
en compte une bonne quarantaine.
Si jambere ibikogwa byo mu gwise NIDH bitera amakenga muri imyaka 10 iheze mu mwaka w'ibihumbi 2018 waratswe icicaro ca mbere naho nyene wari wagirijwe n'amashirami yigenga co kimwe nawo ni ko wirengagije iho nyangwa ryagateka kazi na muntu ryabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'imyaka 3 mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere ariko usabwa kwigengesera no kwerekana ko vyukuri wigenga ubu bitekanijwe ko akanama kaoni kajeje bagateka kazi na muntu gaje gatangura amatohoza kugira ngo inyuma y'umwaka umwe ingingo izofatwe Cyclavenue nkuru kubwijwe rya Amerika
Inshuti mwarimu duteza amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje mbashimiye ko mukomeje gukurikirana ibiganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeff